muteza amatwi radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Ijwi rya Amerika ni kuri metero 19 na metero 22 kugera mu kanya saa 2 mu Rwanda, kandi turi no kuri FM 104 n'ibice bitatu no kuri radio Inshuti ya Bose FM 88 n'ibice bitatu. Mujye no ku rubuga rwacu rwa internet radio yacu voa.com mukurikira aya makuru ko tuyabagezaho. Ariko tubasuhuze, mwiriwe neza, muri kumwe na Thomas Kamirindi
na Placide Magambo. Nanjye ndabasuhuje, dore ingingo z'ingenzi z'amakuru. Biragoye guta muri yombi abakekwaho icyaha cya genocide, bose bari mu mahanga.
Kugira ngo rero bazafatwe bose, nababwiye yuko ministre yatanze amabwiriza, ariko nabo bafite amayeri menshi yo kwihinduranya no guhindura amazina, yakumva yamenyekanye hamwe akajya handi cyangwa akajya no mu mahanga. Nta wababwira ngo bazafatwa bose barangire, ntibishoboka.
Uyu ni Emmanuel Havugimana, perezida wa komisiyo y'igihugu yo kurwanya genocide mu Rwanda.
Ubushinjacyaha bwo mu Bufaransa bwasabye ko iperereza ku rupfu rw'uwahoze ari perezida w'u Rwanda Juvenal Habyarimana ryahagarikwa.
Naho OMS yahagurukiye icyorezo cya Ebola kirimo kiyogoza intara ya Kivu ya Ruguru. Nimugume rero ku maradiyo yanyu ndetse no kuri internet www.radioyacuvoa.com mukurikire aya makuru.
Ubushinjacyaha bwo mu Bufaransa bwasabye ko iperereza ku rupfu rw'uwahoze ari perezida w'u Rwanda Juvenal Habyarimana ryahagarikwa. Inzego z'ubucamanza zavugaga ko urupfu rwe rwabaye imbarutso ya genocide yakorewe Abatutsi mu mwaka w'1994. Ubushinjacyaha bwasabye ko ibyashinjwaga abasirikari barindwi b'ibyegera bya perezida w'u Rwanda Paul Kagame byatejwa agaciro kubera ko nta bimenyetso simusiga bigaragazwa. Guhera mu myaka 20 ishize, ibikubiye muri iyo dosiye byakomeje guteza amakimbirane hagati y'u Bufaransa n'u Rwanda. Umunyamategeko uburanira umugore wa Habyarimana, Philippe Merac, avuga ko iki cyemezo kitari gikwiye kuko yemeza ko kihishwe inyuma n'impamvu za politiki. Ku itariki ya 6 Mata 1994 nibwo iyo ndege yahanuwe ihita ikurikirwa na genocide. Itsinda ryari riyobowe n'umucamanza mu rukiko rw'ikirenga Mutsinzi Jean ryakoze iperereza ku ihanurwa ry'iyo ndege, ryashyize ahagaragara icyegeranyo kivuga ko yaba yarahanuwe n'intagondwa z'abahutu. Ku rundi ruhande, umucamanza w'umufaransa Jean-Louis Bruguière we yemeza ko iyo ndege yaba yarahanuwe n'ingabo zahoze ari za FPR zari ziyobowe na Paul Kagame. Umubano hagati y'u Rwanda n'u Bufaransa wahagaritswe mu gihe cy'imyaka 3 ubwo hasohorwaga inzandiko zikurikirana mu bucamanza ibyegera bya Paul Kagame. Umubano wongeye gusubukurwa mu mwaka 2008. Mu 2016, ubucamanza bw'u Bufaransa bwongeye kubyutsa urwo rubanza aho gashakaga kumva ubuhamya bw'utavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Kigali, Faustin Kayumba Nyamwasa, wahakanaga uruhare yashinjwaga ahubwo agashinja FPR. Afrika y'Epfo yahaye ubuhungiro Nyamwasa, yari yahakanye ko itsinda ry'abanyamategeko ryakumva ubuhamya bwa Nyamwasa bwagombaga gutangwa hakoreshejwe amashusho ya video.
Ejo bundi kwa gatatu, OMS n'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima izakoresha i Geneve mu Busuwisi inama kuri Ebola yugarije Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Kuva mu kwezi kwa munani gushize, Ebola imaze guhitana abantu 135 mu ntara ya Kivu ya Ruguru. Inama igomba kwemeza niba ari icyorezo cyugarije isi nk'uko OMS yabitegetse mu 2014 ubwo Ebola yahitanaga abantu barenga 11,300 muri Afurika y'Uburengerazuba, by'umwihariko mu bihugu bya Guinea, Liberia na Sierra Leone.
Abayobozi ba Turukiya na Arabia Saudite bagiranye ibiganiro ku buryo hakorwa itsinda rihuriweho n'impande zombi ryazakurikirana iby'izimira ry'umunyamakuru Jamal Khashoggi. Uyu munyamakuru ukomoka mu gihugu cya Arabia Saudite yaburiwe irengero kuva ku itariki ya 2 z'ukwezi kwa 10 yagaragaye bwa nyuma ubwo yinjiraga muri konsula ya Arabia Saudite Istanbul. Perezida wa Turukiya Recep Tayyip Erdogan n'umwami wa Arabia Saudite Mohammed bin Salman baganiriye kuri iki kibazo kuri telefone Turukiya yemeza ko uyu munyamakuru yiciwe muri konsula ya Arabia Saudite, naho umuyobozi wa Arabia Saudite akavuga ko ibyo bashinjwa byo kuba yarahitanye uyu munyamakuru nta shingiro, ko ahubwo Kashoggi yasohotse akagenda nyuma y'ibyamugenzaga. Arabia Saudite kandi yamaganye ibivugwa na Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump, ko mu gihe byagaragara ko uyu munyamakuru Kashoggi yaba yariciwe muri konsula ya Arabia Saudite yafatirwa ibihano bikarihe. Ahubwo bakavuga ko mu gihe bafatirwa ibihano nabo batarekeraho bahita basubiriza mu ndumane. Kashoggi yabaga mu buhungiro muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika kandi yakomeje kwandika inyandiko zinenga igikomangoma Mohammed bin Salman. Ikinyamakuru The Washington Post kivuga ko gifite amashusho n'amajwi agaragaza ko Kashoggi yiciwe muri konsula ya Arabia Saudite, kuko uyu munyamakuru yafatishije isaha ye amashusho n'amajwi aho yicwaga rubozo n'urupfu rwe.
Muteze amatwi Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda, mbibutse yuko aya makuru anabageraho anyuze kuri internet www.radioyacu.com. Naseb ahambukirwa hambere ku mupaka wa Siria na Yordania hongeye gufungurwa bwa mbere uyu munsi nyuma y'imyaka itatu hari hamaze hafunze. Usibye Siria na Yordania, Libani nayo ihanyuza ibicuruzwa byinshi. Abarwanya leta ya Perezida Bashar al-Assad muri Siria bari barahigaruriye aho ngaho rero Naseb mu 2015 ingabo za Siria zahishubije mu kwezi kwa karindwi gushize. Umupaka wa Kuneitra hagati ya Siria na Israeli mu bitwa bya Golan nawo wongeye gufungura uyu munsi. Wari umaze imyaka ine ufunze kubera intambara yo muri Siria. Uyu mupaka wa Kuneitra wo ukoreshwa cyane cyane n'ingabo za Loni zibungabunga amahoro mu bitwa bya Golan kuva mu 1974.
Umuririmbyi w'Umunyamerika Kanye West n'uwo bashakanye Kim Kardashian bari mu ruzinduko mu gihugu cya Uganda. Umuririmbyi avuga ko yifuza kuzahakorera album y'indirimbo ze nshya muri Uganda. Hamwe n'uwo bashakanye bavuga ko uru ruzinduko rwabo rugamije no guteza imbere ubukerarugendo muri Uganda. Ubukerarugendo muri iki gihugu bwari bwaraguye ku kigereranyo kidasanzwe nyuma y'amakimbirane yakurikiye amatora y'umukuru w'igihugu. Harakekwa ko Kanye West yazabonana n'umudepite utavuga rumwe n'ubutegetsi w'umuririmbyi uzwi ku izina rya Bobby Wine. Ku wa kane w'iki cyumweru gishize n'ubundi, Kanye West yari yabonanye na Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump mu biro bye bya White House.
Korea zombi zasubukuye imishyikirano yo mu rwego rwo hejuru uyu munsi. Intumwa za Koreya y'Epfo ziyobowe na Chao Myung-gyon, minisitiri wo gukomatanya ibihugu byombi kugira ngo byongere bibe igihugu kimwe, naho iza Koreya ruguru ziyobowe na Ri Son-gon ukuriye urwego rushinzwe kunga ibihugu byombi. Bahuriye mu gice kigomba kutarangwamo intwaro hagati y'ibihugu byombi. Barebeye hamwe uburyo bwo gushyira mu bikorwa amasezerano abakuru ba Korea zombi Kim Jong-un na Perezida Moon Jae-in baherutse gushyiraho imikono i Pyongyang mu kwezi kwa cyenda gushize. Muri aya masezerano harimo arebana no koroshya urujya n'uruza ku mipaka. Uyu munsi rero intumwa zumvikanye ko leta zombi zigiye gusana no guhuza imiyoboro ya gari ya moshi n'imihanda bitarenze uyu mwaka, imihanda rero n'imiyoboro byambukiranya imipaka. Bemeranijwe nanone kuzahura na Croix Rouge mu kwezi gutaha kwa 11 ku kibazo cy'imiryango yatandukanijwe n'intambara yo mu 1950-1953. Radio Ijwi rya Amerika mu kirundi n'ikinyarwanda turi kuri internet radio ya truveo.com no ku maradio yanyu birumvikana metero 19 na metero 22 ku mirongo migufi. Amakuru yo mu biyaga bigari mu Burundi impanuka zigenda ziyongera mu mihanda niko umushikiranganje ajejwe umutekano Alain Guillaume Bunyoni yabishikirije uyu munsi mu kiganiro yagiranye n'abanyamakuru ibujumbura ni inkuru ya Evariste Nzikobanyanka.
Ibintu nyamukuru bitera amasanganya mu gihugu cy'u Burundi ni umuvuduko wa cyane n'ubwinshi bw'amamodokari biri mu cegeranyo c'ibyaranguwe n'ubushikiranganji bw'umutekano no gukinga ibiza mu kiringo cy'amezi atatu arangiye. Umushikiranganji Commissaire de Police Chef Alain Guillaume Bunyoni abifitiye gihamya.
Kwama twabivuze ikintu gihambaye cya mbere nuko abakoresha ingendeshwa zo mu ibarabara bose baba batwara amakinga baba batwara amapikipiki baba matwari imiduga y'ubwoko bwose bahinduka mu mutwe wabo bakumva yuko babwirizwa gukingira ubuzima bwabo nubwo batwaye n'ibyo bikoresho bafise. Turavuga ko amasanganya mu ibarabara gwira ariko agwira kumvo nyinshi anagwira nuko n'imodokari nazo nyene zagwiri imodokari yari nkeye mu ibarabara n'amasanganya bamakeye ariko tugiye kuraba ibiharuro by'ukuntu imodokari zinjira muri OBR zinjira ari nyinshi bisigura nuko imodoka uko ziba nyinshi niko n'amasanganya gwira. Birasaba rero yuko abantu biga gukurikiza amategeko bakavyumva. Iyo bataravyumva ngo babigendere, ego murabahana. Mugabo bazoza gutora, buryo bavuga ngo inkoni ishikira igufa ntishikira ingeso. Igishikira ingeso no kwigisha umuntu guhinduka. Ingeso rero itarahera, bazoza guhinduka ibara ryaraguye. Ni cyambere rero tubasaba, bumve yuko babwirizwa kugira ku mategeko. Umuntu areke kwirukanga kandi umwanya udasigwa kuko umwanya ntawe usiga naho bigenza gute.
Muri amezi arangiza umwaka warongoye ubwo bushikiranganje asanga ari muri ico kiringo hagwira amasanganya yo mu mabarabara avuga zimwe mu ngingo zigiye gufatwa.
Hariho ingingo zifatwa kugira ngo abarenga ayo mategeko bahanwe izo nazo nyene zikwiriye kubandanya zifatwa mbere mu bushikiranganje bw'umutekano mu nyamirama bigisata kibijejwe baranazikomeje nibwirizwa ribigenga ryara nazikomeje. Hariho ibindi bikoresho biheza bigaherekeza izo ngingo kugira ngo zishobore gufatwa. Hari rero vye nivyo vyuma bamuri kimodokari ikiri kure ushobora kuba gifise mu ntoki canke kikaba gishinze ahantu zigaheza zikagabanya umuvuduko. Ivyo navyo nyene biri muri gahunda biri mu mugambi w'ibikoresho inyamiramabi zigiye kuronka biriko birarondegwa kugira ngo bize bikore. Hariho ivyo gupima abaja kuri vora y'imodokari ibanyoye inzoga nyinshi zirengeje ivyo navyo nyene biri mu bitegekanijwe kugira ngo inyamiramabi zije zirabikoresha iyo bikenewe nkuko vyamye. Hari inyubako mu mabarabara ziba zitegekanijwe kugira ngo zishobore gutuma abatwara imiduga bashobora kugabanya umurindi bijya bita amadodane n'ibindi. Ivyo byose rero ni bitegekanywa kugira ngo biherekeze ingingo ziba zafashwe.
Ikindi gihanze ubushikiranganje bw'umutekano no gukinga ibiza n'ibibangamira uturere tumwe tumwe tw'igihugu uri ibituruka ku ruzuba canke ku mvura. Umushikiranganje Commissaire de Police Chef Alain Guillaume Bunyoni avuga ibigiye gukorwa mu ntumbero yo guhangana navyo.
Umugambi wo kugabanya ibiza uzorangurirwa mu makomine yatowe nk'akarorero. Izo ni komine za Nyanzarake, ikomine za Kayogoro, ni komine za Mpanda na Gihanga. Aho ni mu makomine iyo kirere gihindutse na gatoyi hama haba ingorane nyinshi z'inzara nacyo bituma ayo makomine yafashwe nk'akarorero kubera iruzuba rwatse rwaka umwanya mutoyi rukuntu na byinshi n'imvura irengeje urugero gatoyi biba mu mwanya mutoyi muri izo komine ikongera hakononeka ari ibintu byinshi.
Mu kiringo cy'amezi atatu aheze ubushikiranganje bw'umutekano bumenyesha ko bwatujije inkozi z'ibibi ibigwanisho 28 byarafashwe ibisasu ntezwa ntoke grenade 117 amasasu arenga 300 byarafashwe mu gipolisi c'inyamiramabi. Uburongo bw'ubushikiranganje bw'umutekano akavuga ko hakozwe amadosiye arenga ku 500. Bujumbura, Evariste Nzikobanyanka, Ijwi rya Amerika.
Urakoze Evariste, kuri iyi tariki ya 15 z'ukwezi kwa 10 isi irahimbaza umunsi mpuzamahanga wahariwe umugore w'umuhinzi. Mu ntara ya Karusi mu Burundi, abagore b'abahinzi bavuga ko bafite ibibazo byinshi birimo kubura ifumbire mvaruganda n'imbuto z'indobanwa. Ibindi turabigezwaho na mugenzi wacu Fidele Antoine Nsabimana.
Abakenyezi b'imizi bo muri komine za Shombo na Nyabikere mu ntara ya Karusi bamwe bavuga ko umwavuka kizungu waduze agaciro ugeranije n'imyaka iheze kugira ngo babone iyo fumbire y'ikizungu. Abo bakenyezi bavuga ko barinda kwiyunga mu mashirahamwe.
Mu mpeshi niho byatugoye kanini ariko ubu baragiye kuyarondera ku mazone no ku makomine barayaronka. Ubu niho numvise bavuga ngo yaraheze sinzi uko barasubira kuzana yandi abafite ubutike. Abarisha mahera bari barose kwe.
Be abakenyezi b'imizi bose barashushoboze bwo kwigurira amajyamase.
Oya, baza barateranira umufuko. Umwe akura nyene nk'igice cy'umufuko bagateranya n'uwundi umufuko ukakwira bagaca baja kuri.
Nta kino gihe turimo cyo kurima. Twetiragorwa n'ibintu by'amase, ibintu by'imbuto, ibintu byose bikatugora gutyo.
Iyo mubutse by'amase y'ikirundi n'ikizungu murimbura uko mwabyibwa.
Oya kwe umaze kubura ry'amase, oya nta kigenda. Turayabura ku buryo bw'amahera. Erega nibyo by'amase ubu kugeza ubu byaraduze, igiciro cyaraduze nk'uko twabiziga ubu siko bikiri. Abantu bataba bari muri bijya byo mu mashirahamwe ngo baje kwiyandikisha kuri bijya byo kugura ku mifuko ntarwegwe kutugura kuri detaye ngaho mu isoko turazimbwa cyane gose hari niko butabufise uburyo ugasanga ntayazimbye urayihojeje no kuyagura ntumuyagutse ugasanga uteye ukabona kwimbura ntiwimbura akava hari igihe ufise nk'impe n'imwe ushobora kuronka nka gakeyi cyangwa ukakabura cyangwa udafise agahene ntakufise.
Ikindi abakenyezi bavuga ni uko abafundi b'indimo batababa hafi kugira ngo babunganire mu burimi bwa kijambere. Hanyuma haravuga n'ikindi kibazo kijanye n'abafundi b'indimo, ubwo barabagendera ku ndimo bakabafasha ati kugira uzukwembure neza ukora ukuntu.
Iwacu ntabariho je ntamo ndabona baza ngo batubwire nk'icyo kibazo ngo bakiduture duheze tucishure.
Musaba iki none babo bafundi b'indimo canke leta?
Iyo baboje twociye natwege tubijyamo tukaheza bakadufundisha tukaheza tukabikora ntabo turigera tubona.
Ibijyanye n'imbuto zirobanuye murazironka?
Naho tuzikuraye ko mbona ubu abandi batera birya bigori bya kijambere udafise amafaranga yo kubigura mu bavyica bigenda bo.
Hirya y'ibyo bibazo abakenyezi baridogera bamwe mu bagabo basesagura umwimbu bawushora mu isoko bagakoresha amafaranga avuye mu bitagira ikimazi.
Umukenyezi mwirimizi atagiye muri ayo mashyirahamwe ya nawe nuze acagira ingorane cyane kuko kagahuzu ntakaronka natwa tubuti yaturimye umugabo we acadushora ugatusanga abaye ngahatacyo yimariye.
Sabiki abajeje gufata ingingo nka leta canke amashirahamwe
icyo twosaba no kugira ngo bashishikare kuzo baradufasha cyane cyane basubire ko no kuri abo bashinga nta usanga ataco bitwarake cyo mu rugo hanyuma nk'umukenyezi bakamwitwararika bakamwungura ubwenge kugira ngo abeho afise ubwenge bwo kwiyungunganya mu rugo kuko keshi umukenyezi niwe yifasha muri twose.
Bamwe mu bagabo baremanga ko bishoboka ko abagabo bisahura shingana cyo kiravukwa ku bagabo babona numwimbo
ije biraba ko nta kuntu aho warimbuye kontu numunzu imane guhaye ukabona muhiru afite tuntu afite jende cha kunywa nk'itabi cende cha kunywa utuye gatukeye cyo kuvuga jewe ko nta cumi mfite mu mfuko umugore kamanze ngende bwa busuma uramwiba ugacu utora nk'ikiro cy'ibiharage bacigisha kuri ronke rya tabi ubateka dufise tani cumi ufise ukavuga ati je ko nza kurara itabi cende umugore wanje yararimye imana yamuhaye yarose ikiro ibiro nka bitanu by'ibiharage ndakuri mu kiro cy'ibiharage ndagishije kuri nza kurondera itabi
ushobora kubona ati aha ndiko ndasahura abana ndiko ndaniga abana kuri kano kimbo umukenyezi wanje aba yaziganije.
Ivyo bimaze kugenduka nivyo nshaka kuvyumvira ico wimve yuko je nanje akonza kubura itabi cewe hirya yejo nzoronka amahera canke ndayabure reka maze nshore kino kiro nayaronka nzo gusubizaho nico kintu abantu usanga bose abantu umukenyezi n'umugabo usanga buguma mushwana ko hari n'inzara ubu
mashirahamwe y'abakenyezi b'imboneza basaba leta ko yofata ingingo ku bagabo bafise ingeso yo gushora umwimbu abakenyezi batagishije inama. Karusi Fidel Antoine Nsabimana kubw'ijwi rya Amerika.
Tuve Karusi tujye mu Kirundo aho Jean Bosco Ndarurinze atugezaho iyi nkuru y'ibitungwa bito bito byuza bikwije amezi atatu byose bigomba kugira urukingo rwa kabiri. Aho rero ni mu ntara za Kirundo na Cankuzo, umushikiranganji w'ibidukikije, uburimyi n'ubworozi yatangije iki gikorwa uyu munsi mu ntara ya Kirundo. Jean Bosco.
Urucanco rwa kabiri rwatangurijwe ku mutumba wa Yaranda muri komine n'intara ya Kirundo. Ubwo rucanco ruhabwa ibitungwa bikuje amezi atatu. Mu ntara zose z'u Burundi, urucanco rwa kabiri ruzohabwa ibitungwa bitari bwakwize ayo mezi canke ibyavutse inyuma y'urucanco rwa mbere. Ruzohabwa kandi ibyari bikwije ayo mezi bitaronse urucanco rwa mbere ku mvo zitandukanye. Yamara intara za Kirundo na Cankuzo, ibitungwa byose bikwije ayo mezi atatu ibyaronse urucanco rwa mbere n'ibitaronse bizocandagwa byose. Dogi de Rurema arongoye ubushikiranganje bw'uburimyi, ubworozi n'ibidukikije, arasigura ico izo ntara zisangije.
Twaciye twihutira kuraba inkomezi ivyo bitungwa byagize kugira ngo bigume byikingira. Tumaze kugira iperereza hakabijigwa tugasubira mu bene gihugu, twasanze ngaha mu Kirundo no mu Cankuzo ubwo rucanco rutafashe ku rugero gwiza twifuza cyane. Mugabo impene zarakize, ariko ibyo bitungwa twasanze bidashobora kuguma byikingira iminsi n'imyaka myinshi.
Muri uru rucanco rugira kabiri, intara ya Muyinga izofatwa nk'izo zibiri za mbere. Umushikiranganji Rurema asigura ko iyo ntara itegerezwa gukingirwa kuko iri hagati y'izo zibiri. Mu kuzitira ibyoza bihungabanya amagara y'ibitungwa ndetse n'ay'abantu bavyihereza, umushikiranganji Deogide Rurema avuga ko leta itazohereza gutanga urucanco rw'akaranda gusa.
Leta y'u Burundi si ibyo gusa yakoze, ubu iriko iraha inyigisho abahinga bo mu bushikiranganji. Abo bahinga bazoza bazoshwara mu mitumba mu bajejwe gukurikirana ibitungwa ngaha muri ino ntara ya Kirundo mbere mu gihugu cose, kugira ngo bazoze barakurikirana yuko hatari n'izindi ndwara zishobora gufata ibitungwa ngo bifate n'abantu.
Buramatari w'intara ya Kirundo, imwe mu ntara zasinzikajwe nako karanda, arashima ko intara arongoye yakomorewe ikigo kizoza kirapima amagara y'ibitungwa vyinjira mu Burundi bivuye hanze. Alain Tribert Mutabazi arongoye intara ya Kirundo.
Twa tubashimira yuko hariho n'umugambi mwiza mu bushikiranganje n'umurongoye wo kutubakira ikigo izo bitungwa biva hanze bizoza birashikira ngo babanza gupima barabe ko atangwara canke indi migera bifise ngo nibyanduza ibitungwa biringaha mu ntara yacu ya Kirundo, ibitungwa biri mu gihugu cyacu Burundi.
Leta y'u Burundi yariyumviriye kandi n'ishumbusho ku banyagihugu babuze ibitungwa. N'ubu umushikiranganji w'uburimyi n'ubworozi,
ibikorwa birangiye turiko turagira ivyigwa kugira ngo turabe ibitungwa mwabuze, navyo vyatumye mu ngo eka mbere no mu gihugu ibijanye n'ubutunzi bihungabana gatoyi. Ni naco gituma ivyo vyigwa biheze dutegerezwa kuraba babuze ibitungwa bose tubibashumbushe mu gihugu cose naha muzoba murimwo.
Akaranda kagaragaye cane mu ntara za Gitega, Mwaro, Kirundo, Muramvya na Karuzi. Impene n'intama zirenga miliyoni zitatu zarakingiwe ako karanda. Gushika bishoboke ko kabuzwa kuranda gata mu gihugu cose, hari hamaze gufatwa ibitungwa birenga ibihumbi cumi na bitatu, ibirenga ibihumbi umunani bikaba vyarahasize ubuzima. Ivyo bitigiri biraba izo ntara zitanu gusa, bishobora kurenga gusumbaho mu gihugu cose. Ni mu gihe akaranda kahavuye gashika no mu zindi ntara nka Kayanza na Cibitoke. Mu Kirundo mu buraruko bw'u Burundi, Jean Bosco Ndarurinze, Ijwi rya Amerika.
Bakunzi b'Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda, mu gihe imirongo ya FM musanzwe mutwumvira ko yoba ifise ikibazo, mukurikira ibiganiro vyacu nk'uko bisanzwe ku mirongo migufi yitwa Short Waves. Guhera saa kumi kugeza saa mbiri z'ijoro mwotwumvira kuri metero 19 na metero 22.
Mu Rwanda uyu munsi komisiyo y'igihugu yo kurwanya genocide CNLG yagejeje ku nteko ishinga amategeko imitwe yombi iteranye raporo yayo y'umwaka wa 2017 na 2018. Ibindi twabikurikiraniwe na Asumuta Kaboyi.
Imbere y'inteko ishinga amategeko imitwe yombi, komisiyo yo kurwanya genocide CNLG yavuze ko hari abantu basaga 5,000 bagiye bakatirwa n'inkiko gacaca bakidegembya kugeza ubu batarakora ibihano byabo. Perezida wa komisiyo yo kurwanya genocide Manuel Havugimana yabwiye abagize inteko ishinga amategeko ko hari dosiye zisaga 350 zakozwe zigashyikirizwa minisiteri y'ubutabera kugira ngo harebwe uko aba bantu bakongera gufatwa. Ariko abadepite bagaragaza ko nubwo hari ibyakozwe ariko bikiri bike ugereranije n'abakiri hanze batarafatwa. Uri depite Barikana Eugene,
mukoze urwo rutonde rw'abo bantu babi bakwepye, urwo rutonde rugashyikirizwa inzego zose, inzego z'imitegekere yewe n'inteko n'abadepite bose, aba bantu bagashyikirizwa rwose inzego zibishinzwe.
Hari abasanga ikibazo kitagarukira gusa kubakoze ibyaha bari mu gihugu imbere, ko hanashyirwaho imbaraga zo gushakisha n'abasize bakoze ibyaha bagahungira mu mahanga, cyane cyane bari barakatiwe n'inkiko Gacaca. CNRG itangaza ko igihugu kimaze gutanga impapuro 800 zisaba ibihugu guta muri yombi abakekwaho gusiga bakoze jenoside mu Rwanda babihungiyemo, ariko abagize inteko nabwo bakavuga ko bikwiye gushyirwamo imbaraga ziruta izakoreshwaga ubu. Uyu ni depite Muhongayire.
Mu by'ukuri numvaga twarenga umwanzuro wo gushishikariza, ari tukagira ikindi kintu dukora, nidushaka dushyireho manda darezo kubafata, ariko natwe ingufu tugomba gukomeza tukazishyiramo, abangaba bakoze ibyaha bakahanwa, abanyarwanda bakabona ubutabera.
Nta cyizere gikomeye komisiyo yo kurwanya jenoside yigeze itanga kuri iki kibazo. Gusa Bwana Emmanuel Havugimana uyobora iyi komisiyo yasobanuye ko gufata abakoze jenoside ari ibintu bitoroshye.
Kugira ngo rero bazafatwe bose nababwiye yuko ministre yatanze amabwiriza, ariko nabo bafite amayeri menshi yo kwihinduranya no guhindura amazina, yakumva yamenyekanye hamwe akajya ahandi cyangwa akajya no mu mahanga. Nta wababwira ngo bazafatwa bose barangire, ntibishoboka. Ibyo bizafata igihe kirekire, tuzafata ubisiga. Ibihugu ni byinshi, isi ni nini, uzabona ko akekwa mu Rwanda zimuka ajye muri Kongo, ave muri Kongo ajye muri Gabon, ajye muri Cameroon, bazunguruka isi yose, ariko kugira ngo uzavuge ngo 100% uzabafata byo ntabwo nayo bizeze.
Ikibazo cy'abana bacitse ku icumu batazi inkomoko yabo kuko jenoside yabaye bakiri bato cyongeye kugaruka muri raporo ya CNRG. Mu bigaragara nta mwanzuro ntakuka wafashwe kuri iki kibazo, ari nayo mpamvu abadepite basanga hakwifashishwa ikoranabuhanga mu rwego rwo gutahura inkomoko y'aba bana. Uyu ni depite Fazili Harerimana.
Iki kibazo kitakemuriwe mu tegeko kizanagaruka ku bakomoka kuri aba bana, ariko mu tegeko ry'umuryango nibagaragaza yuko aba bana bashobora gukoresha DNA kandi amafaranga akarihwa na leta, icyo gihe ikibazo kizaba gikemutse. Nanone nitujya mu tegeko ry'ubwenegihugu rigaragaza ubwenegihugu nyarwanda bw'inkomoko ubwaribwo, uyu munsi bano nibahabwa ibyemezo by'inzira cyangwa iki, abana babo bikazabageraho bikaba ikibazo, tugomba kugaragaza yuko aba bana basanzwe ku butaka bw'u Rwanda bafite iki kibazo, ko bafite ubwenegihugu nyarwanda bw'inkomoko. Ibi rero nitubikemurira mu mategeko, nibyo bizatuma tugikemura burundu.
Kugeza umubare w'aba bana nturamenyekana neza, kuko bari bamenyekanye bagera kuri 15, abenshi biganje mu mujyi wa Kigali, ariko bikaba bikekwa ko aba bana bashobora kuba ari benshi. Nta gisubizo gifatika aba bana barabonera ikibazo cyabo, kuko kugeza ubu batarahabwa ibyo basabaga ari byo kumenya inkomoko yabo. Komisiyo yo kurwanya jenoside isaba ko habaho itegeko ryihariye rirengera aba bana, kuko byamaze kumenyekana ko bariho kandi bashobora kuba ari benshi. Asumta Kaboye, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Ijwi rya Amerika, aya makuru aragenda atera agana ku musozo wayo, maze rero mureke tubanze tubibutse ingingo zimwe na zimwe muyo twabagejejeho.
Ubushinjacyaha bwo mu Bufaransa bwasabye ko iperereza ku rupfu rw'uwahoze ari perezida w'u Rwanda Juvenal Habyarimana ryahagarikwa. Inzego z'ubucamanza zavugaga ko urupfu rwe rwabaye imbarutso ya jenoside yakorewe Abatutsi mu mwaka w'1994.
Ejo bundi kuwa gatatu, OMS izakoresha i Geneve mu Busuwisi inama kuri Ebola irimo iyogoza Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, aho kuva mu kwezi kwa munani gushize imaze guhitana abantu 135 mu ntara ya Kivu ya ruguru yonyine gusa.
Abayobozi ba Turukiya na Arabia Saudite bagiranye ibiganiro ku buryo hakorwa itsinda rihuriyeho n'impande zombi ryazakurikirana iby'izimira ry'umunyamakuru Jamal Khashoggi.
Siriya uyu munsi yafunguye amarembo abiri akomeye, na Seb ku mupaka na Jordania na Kuneitra ku mupaka na Israeli mu bitwa bya Golan. Aho hose hari hamaze imyaka hafunze kubera intambara.
Naho umuririmbyi w'Umunyamerika Kanye West n'uwo bashakanye Kim Kardashian bari mu ruzinduko mu gihugu cya Uganda, aho bavuga ko yifuza kuzakorera album y'indirimbo ze nshya.
Korea zombi zasubukuye imishyikirano yo mu rwego rwo hejuru uyu munsi mu gice kitagomba kurangwamo intwaro hagati y'ibihugu byombi. Nahangaha rero dushoreje amakuru, nshuti zacu mwese uko mungana, turabashimiye byimaze yo kuri mikoro mwari kumwe
na Placide Magambo
na Thomas Kamirindi. Mukomeze mu ntege rwanda radio yanyu Ijwi rya Amerika. Umugoroba mwiza, murakarama.